CNDD-FDD, 64,99%, Iprona, 1,03%,
Umugambwe w'abadasigana Iprona uza mu kibanza cya gatatu ukawaronse gice kimwe n'uduce 63%, abawutoye bakaba ari 173,353. Abandi bakandida bose bane basigaye bafite ibice biri hejuru y'ubusa ariko bidashika kuri kimwe. Amatora yitabiriwe ku bice 87% n'ibice 71% ku Barundi, 4,484,298 batoye. Abari bariyandikije bose hamwe ni 5,130,318. Abashinga amateka mugambo uri ku butegetsi naho nyene ni ufise benshi kurusha indi migambwe. Waronse 72, Seneri tahukana 27, nayo Iprona yarogojwe umwe rudende. Umukuru wa Seni imbere yo gushikiriza ibitigiri vyerekana uko amatora yagenze yabanje kugira abashimiye.
Mu rwiseni urakenguruka kandi uremeza ko uruhara rwa leta n'inzego zayo rwabaye ntangere mu kugira ayo matora abe meza nk'uko bitegerezwa. Twoshimira kandi imigambwe kukungene kuva mu ntango yakereye cyane ano matora maze ikitaba igihe cyose bikenewe kandi tukama tuyaga duhuza. Turayiteye intege, birerekana ko intwaro rusangi turiko turubaka mu gihugu cacu iri kwishinga imizi uko bukeye uko bwije. Abandi twokwemeza ko batanze intererano iboneka na mashirahamwe yigenga hamwe n'amashengero. Turabashimira cyane ku kwitanga mwerekanye mu kwigisha abenegihugu mu ntumbero yo kugira abaje mu matora batekanye, birinda kujana nyabahururu bazi gusobanura icatsi n'ururo batahukiwe ku burenganzira bwabo nk'abenegihugu. Turashimira kandi bene wacu mva makungu baba ngaha iwacu muri kino gihe hateye ikiza cy'ingwara cyabujije ingendo mu makungu, mu kuba barabonye ko bikenewe nk'inshuti n'abagenzi kudufasha urubanza ruhambaye rw'amatora mu kuza kurorera ingene rugenda. Mwabaye ivyabona by'igikorwa abarundi baranguye, murabivuga uko mwabibonye, mubwira abandi ko Uburundi buriko burakomeza intwaro rusangi kandi buteye ku ntambwe ishimishije.
Naya matora leta n'abanyagihugu bari bo bihararanze mu kuyategura, abaseruka ibihugu vyabo mu Burundi bari bagiye mu birori by'uyu munsi vyabereye mu ihoteli iri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Kubwira ibitegeko by'ubwoko bikwire mu nama nshinga amateka nk'uko ibwirizwa nshingiro ribivuga, hategerezwa kuzokongerwamwo abandi bashinga amateka 21 bo mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'abatwa batatu. Imigambwe ya Iprona, CNDD FDD na Senere nizoje hamwe kuva kuri uyu wa kabiri kugira ngo ibatore abo batutsi. Agatorwa asa yarasanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka n'ubu yatowe mu bashinga amateka co kimwe na Gaston Sindimwo, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Eroje uri ka neza, Ijwi rya Amerika.